mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bahoro nshuti bakundi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi tubandanya tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwirakwiza ikiza cy'umugera wa corona. Turabaha ikaze mu kiganiro kirwanye mu ntara cy'uno munsi tugiye gushyikirizwa nanjye Aloys Bigirimana. Umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana amenyesha ko Burundi bwateye intambuko ihambaye muri demokrasi nyuma yahejeje ku munsi wa mbere atangarijwe ibyavuye mu matora.
Uraba ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye makomini atandukanye mukaba ingene batoye imigambwe mu butandukanye bw'amoko n'ibindi ikigo gihambaye cyane abanyepolitiki n'abandi bandi basabwe kwakira ko bakabona igihugu indyana n'abandi bagiye barajamo byavuye kwa nyepolitiki kandi
muri aya makuru kandi turagaruka ku byo bamwe n'abandi bashyikirije inyuma y'intsinzi y'umugambwe CNDD-FDD muri aya matora. Turasimbira no mu Rwanda aho hari bagura amacari baraye bakuwe mu mabanga yabo. Tuhere iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi niyo ngabo.
Amakuru yo hirya no hino ku isi turafite muri aka kanya duhere ku yerekeye Afurika aho muri Somalia aho indege itwaye imfashanyo mu gisagara cya Kansadere mu bumanuko bushyira uburengero bw'igihugu yarashwe n'abagwanyi b'umugwegwe cy'ukururukirako. Yageze ku birometero biri hagati ya bitanu n'indwi umuntu avuye ku kibuga cy'indege yari igiye kururukirako igihe yaraswa n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Ibaba rimwe n'igice cya nyuma byayo byarononekaye yamara yarashoboye kururuka neza. Tawakomeretse yamara ibitoboro bibiri by'insoro byarashobora kuboneka kuri iyo ndege. Kubwo umukuru w'igisagara cya Kasandere, iyo ndege yari yakodeshejwe n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONIRIJE rw'ibifungurwa PAM. Yari itwaye ibifungurwa igenewe abapfasoni n'abana mu gisagara cya Kasandere. Ikibuga cy'indege cyo muri icyo gisagara kigenzurwa n'inteko za leta ya Somalia hamwe n'inteko z'igihugu cya Ethiopia zifatanije n'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Mu ntango zo ku kwezi iyindi ndege itwaye ifashanyo mu gisagara cya Bardal mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia yarakorowe. Abantu batandatu barimwo abanyasomaliya babiri n'abanyakenya bane barahasize ubuzima. Hari ku itariki zine z'ukwezi kwa gatanu. Tukiri muri Afurika, abasirikare b'ibihugu bya Cote d'Ivoire na Burkina Faso bakoreye hamwe ibikorwa bya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu zikorera hafi y'urubibe ivyo bihugu bisangiye. Zisha bikekwa ko ari ntagondwa z'abayisilamu munani zifata abandi 14 nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Cote d'Ivoire ku munsi w'Imana. Burkina Faso n'ibihugu bihana imbibe bya Mali na Niger mu karere ka Sahel mu burengero bwa Afurika biriko birwanya intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi Al-Qaida na leta ya Kiyisilamu. Iyo migwi yarongereje inguvu zayo kandi iriko iragura ibikikoreramo. Igihugu cya Cote d'Ivoire gifise ubwoba ko uhagarara n'ubwicanyi by'iyo migwi bishobora gutandukira ku butaka bwacu. Burkina Faso, Cote d'Ivoire na Niger byatanguye gukorera hamwe ibikorwa bya gisirikare ku itariki 11 y'ukwezi kwa gatanu. Abasirikare ba Cote d'Ivoire bagera ku 1000 bari muri ibyo bikorwa. Turi muri Cote d'Ivoire abana 1000 n'ibihumbi bambaye udufukamunwa barasubiye ku mashure ku munsi wa mbere mu gihugu. Cote d'Ivoire nicyo gihugu cya mbere cyo mu karere ko muri Afurika mu burengero gisubiye kugurura amashure inyuma y'uko yugawe mu kiringo cy'amezi abiri kubera ikiza cy'umugera wa corona. Cote d'Ivoire ifise abantu 2376 bemejwe ko bafise umugira wa corona. Yamara abategetsi b'ico gihugu barishimiye ko abanyeshure bashobora kwigira hamwe atangorane inyuma yuko bafashwe izindi ngingo kurushiriza zerekeye isuku. Bamwe mu banyeshure batangaje ko bari bafise ubwoba mu ntango yamara inyuma yuko babonye ko ingingo zijanye no kwikingira zubahirijwe ubwoba bwaciye buhava. Isa n'uko ibihugu bibanye vya Cote d'Ivoire izokurikiranira hafi ingingo y'ico gihugu igusubira kugurura amashure kugira birabe niba idashobora gutuma ibitigiri vy'abantu mu mugera wa corona vyiyongera. Abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe indero muri Cote d'Ivoire bamenyesha ko batafashe minenegwe ivyerekeye iyo ngingo. Bavuga ko bategerezwa kubona ko abanyeshure baheraheje amashure yabo. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuve mu karere ka Afurika dukubitire ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Joe Biden abonwa ko ariwe azoserukira umugambi w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaserutse abona ku munsi wa mbere inyuma y'ikiringo kirenga amezi abiri. ariko umunsi wo kwibuka abasirikare b'Abanyamerika baguye ku rugamba irya nyuma yari yagiye habona hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu igihe yaharira kuri televiziyo n'uwo bahoze bahiganwa ku ruhande rw'abademokrate Bernie Sanders. Biden yatangaje ko anezerejwe no kubona ko avuye mu nzu yari yagumye muhiriwe mu gisagara cya Wilmington muri leta ya Delaware mu ntumbero yo kubahiriza ingingo zigenewe gukingira abageze mu zabukuru no kwirinda ikwiragira ry'umugera wa corona. Biden atangaza ko we n'umupfasoni wiwe bavuye muhira mu gihe gusa bagiye kugorora imitsi rimwe na rimwe kuva hagati mu kwezi kwa gatatu. Ku munsi wa mbere we n'umupfasoni wiwe bashize urugori rw'amashugwe ku cibutso c'abasirikare b'Abanyamerika baguye ku rugamba mu gisagara ca Newcastle muri leta ya Delaware. Biden yavuze ko batakwiye kwigira bibagira ukwitanga kw'abasirikare baguye ku rugamba.
Urakoze kuraya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iniradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mwiyumvira kandi mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi naho ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 na metero 31 ndetse na metero 41. Turi no ku rubuga rwa interineti web3 radio yacu akadomo com na Facebook Pewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru mu karere tuyahere ku Burundi. Inyuma yaho umugwi Seni utangarije ivyavuye mu matora yo kuwa 20 y'uku kwezi, umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana arashima ingene ayo matora y'umwaka yagenze. Ikumana amenyesha ko aya matora yerekanye ko Abarundi bamaze kurengera ibibazo by'amoko, uravye uko ivyayavuyemwo byagenze. Kurikira umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana.
Ni intambwe ihambaye bagiye kwerekana muri demokrasi. Nshimira cyane cyane abo bose bagize uruhara kugira ngo intambwe ishyikwe ko na cyane cyane yene cyo ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Wewe nk'uko mubizi yarasanzwe afite uburenganzira bwo gushobora kwitoza mu bwabo, akagira ati reka demokrasi simbatare tureke ubundi mu mugambi akomokamwo agende kwitoza. Turakeje kandi abo bose bagize uruhara muri ano matora cyane cyane umugwiseni yabamenyesha amakuru n'iyindi bintu bitandukanye, kuko bagize uruhara rukomeye cyane kuko mu bizwi bw'umuhuza w'Abarundi twari twakoze amanama atari make n'iyo migwi b'abanyamigambwe mashyirahamwe atandukanye. Twagize amanama mu ntumbero yo kubahimiriza mu matora meza. Twadushima rero yuko kuba twakoze kitabaye imfa gusa, bigaragara yuko by'ukuri bose bagize uruhara kugira ngo n'amatora agende neza. Turakeje kandi rero abarushije abandi muri ano matora na cyane cyane duhereye ku buserukire umugambwe CNDD-FDD n'abashingamateka bose bashoboye gusubiza abandi tubakeza, ariko kandi tunatera n'intege abo bandi batashoboye kuronka amajwi nk'uko bayifuza. Mwumva yuko muri demokrasi y'urushijwe uno mwaka amatora azokwamaba bitegure mu kindi kiringo kugira ngo nabo baze baronke amajwi nk'uko bayifuza. Aya matora kandi aratweretse ibyigwa bitari bike. Nuvuga nk'ibyigwa nk'ayo bica nk'ibitatu jewe byankoze ku mutima. Ubwa mbere na mbere uko nabivuze ni intambwe ya demokrasi ije gutsimbatara mu Burundi. Uravye ingene Abarundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye, bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda. Byose birashoboka kuko ntawari azi yuko Abarundi bo kwitunganyije amatora mwenuku ataburyo bavuye hanze ngo bashobore gutungana mwenuku. Ni ikigwa cya mbere gikomeye cyane ibaza yuko ari intango nshasha mu gushaka cyo Burundi. Ikigwa ngira kabiri nakuyemo nuko hari ibibazo mu Burundi biriko birarangira. Urabye ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye, mu makomini atandukanye, mu karangene batoye imigambwe mu butandukanye bw'amoko n'ibindi. Cyari ibibazo bavuye basezerano y'Arusha mwabonye yuko by'ukuri bene biriko biratora inyishu. Ni ikigwa gihambaye cyane abanyepolitiki n'abandi bandi bashaka gufatira kuba bakabona yuko indyana abarundi bagiye barajamo byavuye ku banyepolitike bari bagiye bashakira ku nyungu zabo. Ikindi kigwa nuvuga anacyo ni kijyanye na demokrasi, bigaragara ko Abarundi bamaze gutahura inyungu zabo kuko urabye ngene batoye, wasanga batoye umukuru w'igihugu ugasanga ahandi bagutoreye umushinga amateka atandukanye n'umukuru w'igihugu. Bigaragara yuko bamaze kumva akamaro k'inzego zivuye mu matora, kuko ashobora kugira ati uyu nk'umukuru w'igihugu yongereye akamaro, ariko uyu nk'umushinga amateka n'abo umugambi w'undi yongereye akamaro.
Tukivuga kuri aya matora abakandida bakiriye bate amajwi y'imfatakibanza? mugihe senere ya kabiri ivuga ko yibwe muri prona ya gatatu bo barashima mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi
umugambo uri ku butegetse mu Burundi CNDD-FDD ari nawo watahukanye ikibanza ca mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce indwi kwijana kuvuga kushimira umugwi Seni wateguye amatora ingene wavyifashemwo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari byoroshe gutegurira rimwe amatora atatu harimo umukuru w'igihugu ari bashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo Evariste Ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mwituze bongere biteze imbere mu gihugu cabibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose bidashoboka Evariste Ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko insinzi yiwe ari insinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kuba ku Burundi bushasha
insinzi sinsinzi mugambwe CNDD-FDD n'inshuti zawo gusa ni insinzi y'abarundi bose ni insinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi muri Afrika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyiyumviro bakigenza neza mu kwigisha abarundi ibyo biyumvira kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba yageze neza muri rusangi tubifurije kubandanya ingendo ya demokrasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze insinzi y'umugabo CNDD-FDD ni insinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nico gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye ntunzi kugira ngo banterere ivyumviro vyubaka igihugu ku neza ya bose
ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu
umugambwe CNDD-FDD uhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyiyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo uyatoye umugambwe uyu canke uriya nibagume basangira kabisi n'agahiye vyanye biranga Uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikura ko ico cyeyi bumve ko Burundi ari igihugu cyabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe CNDD-FDD ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushyigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aya matora natubere ikimenyetso cy'ubumwe ntihagire ubutinda guwundi cyane ngo yigunge umwe wese nasabikanye n'abandi utwafise gutyo ubu umunezero w'abarundi bose
n'umugambwe iprona watahukanye ikibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kwijana wamaze kugira ico ushikirije Abere Gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye umugambwe iprona wongera koko amatora yabaye ari kimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi usaba umukandida Evariste Ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu Gaston Sindimwo umukandida w'uwo mugambwe iprona arashima nawe n'ivyavuye mu matora agashimira abadasigana aribo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asaba abarundi kuguma batekanye ubwiye kuba umukuru w'igihugu nawe Evariste Ndayishimiye kwihatira ku guteza imbere igihugu naho biruko umugambwe SNL warunze kibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice 24 n'agace kamwe ku ijana uragaye byatangajwe na Seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wo batahukanye insinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibyiza wa shingiro icyo bikoze yavuze ko akiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza bitekanura ko ibiharuro byatangajwe na Seni bizurinda kwemezwa na Sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho ubuzoba atashimye vyavuye mu matora azoca yitura inzego nkuko itegeko rigenga amatora ribivuga cyeklave ni inkuru Kigali ku bijwi rya Amerika
umugambwe senere wabaye wa kabiri ku majwi yifata kibanza ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'umwanya w'abashinga amateka bariyamiriza ibyaraye bitangajwe na Seni mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umuvugizi wa senere Terence Manirambona avuga ko bagiye kwitura ubutungane
Babone kuwe na matora yagenze matora itariki 20 yarambwe nibi yutunenge twishi cyane kandi dukomakomeye berekana neza yuko abantu batashoboye gutora bigenza mu mwitegenzo umugambo Seni yashoboye gukurikirana mu mwitegenzo isinzwe amategeko ko batari karagenda kenshi rero usanga n'ibiyavamo bica biza tutabona neza iyo byasananye bitisunze ishaka ry'umunyagihugu na cyane cyane n'ibyakurikiye n'inyuma y'amatora kuko abandi kuko ari ku bintu amajwi yakunze kukuna kuririya mwakavugire yakanabiriyumva yuko ibyapa mwese bigacabikira amakenga menshi cyane
ikintu none mugiye gukora ni ikihe muri iki gihe
amategeko arategekanya iyo umuntu yatanejejwe n'ibyaharuro byashikirijwe ateye uko bigenda tuzakurikira imbere ku gihe kugeza kandi nk'umugambi wa Senet ko turabitunganya tuzabikora twisunze ikiringo amategeko ategekanya
mu gihe Sentare ijejwe gukurikirana vyerekeye amatora itobuzuriza itobashiraho mushaka umugambi mufite n'uyuwe
tukaba twirengera karindwi kuko twe tuzoye ivyemezo dufise hanyuma nawe ndazi afise uko icumwanya kazi kayo ngo rero twimugira ko izofata ingingo iyi n'iri yanjye tuba turenze numva ko tuturenza karindwi kuko icyo gihe nikiragera naza gusa tubasaba ko dufata akanya yuko ibyo twashize bavyika bakabiha bicya n'ino maze ukuri kukaja
mubwira iki abantu babibaza ko mu kutemera amatora muba mubaye nk'ahandi hose cyane cyane mu ntara ya Afurika aho watsinzwe kenshi na kenshi atemera ko yatsinzwe
ndaseko biri kuko tuzokwerekana ibyemezo dufite kandi n'ibindi byinshi twavuga tubivuga byaranze ibintu bibi byinshi byaranze amatora tuzobyerekana ariko rero si ukwanka gusa by'umuntu yanke ariko ni uko tudufite ibyo ziko finishi kitagamba twerekane ibyo zose bitangaze neza bigatuma amatora ibiharuro byavuyemo bitaba by'ukuri iby'umunyagihugu we binashikirije rero ugasanga bica bituma haba n'inkurikizi mbi zene na benkiyibyo kuko nagi nta kuntu umuntu yavuga ko amatora agenze neza tugomba abantu bacu be ko baragirirwa nabi ngo tuzobereka ibyo ari mu gihugu bariko barahihitwa urumva nta kuntu umuntu yatsinda amatora acagaruka aje gufata nabi no gukubita no kubomora ingoro z'umuganda bahitanwe kandi koko abazineza kuratinze biciye mu nzira itomoye
umukandida w'umugambwe Iprona vice president wa mbere Gaston Sidimo ya umugambwe wa Ronse kibanza cya gatatu yakije umukandida Evariste Ndayishimiye yatowe akaba atakintu na kimwe yavuze cerekeye amahinga abaye matora keretse ibyo yise akaburungu canke agakwabo aho muhavuga ko ikimwe
uburenganzira bwiwe kuko yabibonye uburenganzira bwiwe kuko yahiganywe ibyo ko mbere yabonye ku rubuga
Manirambona Terence umuvugizi umugambwe Senede murakoze cyane rwose ku kanya muhari radio ijwi ry'Amerika
tukivuga kuri aya matora kandi mbega abanyagihugu bo babona ayo matora ashobora guhindura imibereho yabo muri iyi minsi inkuru radio ijwi ry'Amerika yafashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi twishyirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Imbere yuko hatangazwa bitigiri ryifata kibanza byavuye matora urujya n'uruza mu gisagara cya Bujumbura igihe cy'isaha icenda zo kuri uwa mbere kwasa n'ubwo ku masaha y'igihe cy'isaha 12 z'umugoroba abantu bariko baranyaragasa bajya ku gituro cy'amadokari atana abantu hagati mu makartiye mu gihe kuri icyo gituro utonza nindiriye kurindira imodoka yahora hamara amasaha abiri mu masaha yo kumugoroba kuva isaha 12 kuri uwa mbere imodokari kugira yuzure byafata umwanya muto cyane ukaba nkako Ayisoko ryacu ryaciye ku mabarabara atandukanye yo mu gisagara amaduka yari yugaye ari menshi hakiri kare umwe mu barahejeje kugaragara n'isoko ryacu atifuje ko afata amajwi kumvuza umutekano wiwe yasigaye ko batashe kare kuko atawuzi ibiza gukurikira ubundi nyene yavuze nkuko ati byo bavyiza twegereye imihana hakiri kare abanyagihugu batarumba watsinze abafata ingendo ziva mu gisagara cha Bujumbura ku gituro cyo kuri Kotebu nabo bari bagabanutse ayo masaha y'inyuma y'umuhingamo wari kaja mu ntara ya Muramvya nawe nyene yasigura isoko ryacu ko byo bavyiza bugorovye yashitse mu nzu uko atabuze biza kwaduka mu mishyamirano imaze iminsi hagati y'abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abari muri CNL kukaba nkako uyu mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke abaheruka gutemana n'imipanga avuga ko batorohewe muri iyi minsi agasaba uwatsinze kubakingira
aha turabangamiwe bikomeye kuko nta mahoro dufise akanya n'akanya batubwira ku musenere wese hari ari gupfa kwica twebwe tukaba tuzi yuko umugambwe umuntu urimo atohohoterwa kubwo umugambwe kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko umwisindada yavuze uti utsinzwe ntibatsindaho uwo batwaye yuko twarira abarundi bose akabase barundi ntitwari tuzi yuko abazimwe umuriro baca baduhinduka ngo abasenere ni gupfa none abasenere ngo mugambwe nitwe twawushyizeho cyangwa tuwitabira nk'uko iyindi migambwe yitabirwa nuko rero twebwera tugasaba abajejwe umutekano n'ukuri ko bogira icyo bokora abajejwe intwaro bakagira icyo bokora tukaruha umutekano kuko ntaho tufite duhungira
amakuru kubijyanye n'umutekano muke ari kandi n'abajejwe kuwucungera mu masaha yo ku munsi w'ejo ku mugoroba imodoka za kizunguzu z'igipolisi kigwanya imigumuko zipakiye abapolisi bambaye nk'abari mu ngwano bitwaje n'ibikoho biremereye n'ibitera imyuka yokera mu maso bari kubazunguruka mu makaritiye ya Jabe na Nyakabiga umushikiranganje w'umutekano na Guillaume Bunyoni nawe yari yagabishije abazohungabanya umutekano
Inyamiramabi naho bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano
nubwo umushikiranganje Munyoni yavuze uko ntikibuza ko umutekano ubandanye utosekara mu turere tumwe tumwe kuva habaye amatora buri wa gatandatu Igrenade yaratewe mu ntara ya Kirundo ku mutumba Kiri wo muri komine ya Bugabira ikomeretsa abantu batandatu inkoho zaraye ziravuga mu ntara ya Bujumbura umunsi w'amatora abantu babiri barakomeretse uwundi araborezwa igufa mu ntara ya Cibitoke mu ijoro ryo kuri wa gatandatu nyene umunyagihugu avuga impamvu afise ubwoba
bazanye imipanga ibiri kuko nabo bagabo bari babiri bavuga ngo abasemere bose mu ako gace bagomba abafise inda bose bafiromboze ingorane kandi zihari hari abasendede tubana bamwe bamwe bagomba bavyina bavuga ngo nimutere inda abagore banyu ngo bavyare imbonera kure sizi yuko imbonera kure ari zo zene igihugu gusumba igipolisi
amakuru y'u Amerika yashowe kuronka mu zindi ntara nuko hari abatangwe guhohoterwa kubera bagirizwa ko baratoye umugambwe CNL nko kubuzwa kuva mu mazi ku banyagihugu muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza ahandi naho mu ntara ya Ngozi abanyagihugu bavuga ko bahurikiye muri CNDD-FDD n'abari muri CNL muri komine Nyamurenza babandanya gushamirana baterana amajambo bamwe bavuga ko batsinze amatora abandi bavuga ko bibwe ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha abajejwe intwara muri izo ntara ukuntu zizobonera umuti w'ibyo bibazo ntizafata telefone
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda muri kumwe na Alois Bigirimana kuri mikro mu Rwanda wari guverineri w'intara y'amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney hamwe n'uwari w'intara y'amajyepfo Gaston na Emmanuel barahagaritswe ku mirimo yabo na Perezida Kagame kubera ibyo bakurikiranyweho Asumta Kaboyi aradushikiriza inkuru irambuye.
Itangazo ryatanzwe na Ministre w'Intebe mu ijoro ryo kuri uwa mbere rivuga ko abayobozi bombi Perezida wa Repubulika yabaye bahagaritse ku myanya yabo kubera ibyo bagomba kubazwa bakurikiranyweho. Ntabwo higeze hatangazwa ibyo abo bayobozi bakurikiranyweho nk'uko byari biherutse gukorwa ubwo ari Ministre w'umutekano mu gihugu Jenerali Patrick Nyamvumba nawe yahagarikwaga ku mirimo ye. Yaba we ndetse n'aba bayobozi b'intara kugeza ubu ntawe uzi icyo bakoze barimo kurikiranwaho. Benshi basomye iri tangazo bazindutse bagira icyo bavuga babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, abandi babikoraho gusesenguzi cyane cyane abakoresha radio. Bamwe bati iyo tubonye impapuro z'umuhondo ziturutse kwa Ministre w'Intebe turikanga, abandi bati uyu mwaka nta mikino.
Twabonye bandi bungirehe, twabonye ba Imana, twabonye ba Diane Gashumba, tubonye Gatabazi, tubonye Gasana
ba Dr. Isaac Munyakazi.
Ni accountability ibyutse ifite ubyutse bwinshi cyane itihanganira agakosa gatoya cyangwa se amakosa abantu bafataga nk'asanzwe bikaba byahindutse n'abantu bongeye gukora nabi. Ngibyo ibintu tugomba kuzasuzuma tugashyira ku munzani, ariko tugashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika utashaka abantu badindiza iki gihugu.
Njyewe uyu mwaka twawuraguye tuwita gute ugitangira?
Hakuna
mukezo.
Abandi bagiye bagaragaza icyo bari bazi kuri aba bayobozi bahagaritswe cyane cyane bagarutse kuri Gatabazi Jean Marie Vianney wayoboraga intara y'Amajyaruguru nk'umuntu wakundaga gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga. Nk'abanyamakuru benshi yakundaga guha amakuru mu gihe bamushakiye bemezaga ko yari umuyobozi utisha bugufi, ndetse hari n'abagaragaje ko bababajwe cyane n'uko yavamwe ku mirimo ye. Abakoranye na Gatabazi kenshi bo bavuga ko kugeza ubu bakibaza icyo uyu muyobozi azize. Uyindi bwanire Defense si nabo bariraga uyobora radio shingiro ikorera mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru.
Akaba ari uko avuka mu karere ka Gicumbi, natwe yaje kuri radio iwacu agatanga ibiganiro. Kugeza ubu navuga ko tutaramenya neza icyo azize, usibye ko abantu bose umuntu yibaza byagenze gute bikaguma aho ngaho. Cyakora nahoze nsoma na Twitter ye avuga ko hari ibyo navuga ngo sabire imbabazi umukuru w'igihugu n'umuryango FPR Inkotanyi. Ajya akora nanone iyo umuntu yemeye ko hari ibyo sabire imbabazi, ntabwo ari kenshi twabonye abayobozi bakurwaho ngo bapfe kujya kuri Twitter bavuga ibyo ngibyo. Abenshi baravugaga bati ndashimira umukuru w'igihugu, natwe nk'abanyamakuru turacyakomeza cyangwa ngo gushakisha amakuru, kuko ni amakuru agoranye. Avuga ngo aragoranye, iyo urwego rw'ubugenzacyaha rutaravuga ngo rwatangiye akazi, ntabwo wahamagara umukuru w'igihugu ngo umubaze ute kuki wakuyeho uyu muntu. Icyo gihe ni ukuvuga ngo niyo makuru umuntu ategereza ko ashyirwa ahagaragara.
Ni Guverineri Gatabazi wakunze kuvugwa cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu, n'ubwo na mugenzi we Gasana Emmanuel nawe yakuwe ku mirimo ye. Akenshi abagarwaga kuri Gatabazi bavuga ko bazamwibukira ku buryo yakoreshaga imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter.
Ikintu ngo Gatabazi azibukirwa cyangwa se n'ubu azakomeza kwibukirwaho ni uko ari mu bantu bakoreshaga Twitter cyane. Icyo cyo navuga ngo igihe ahantu hose yabaye azwiho gukoresha Twitter cyane. Gusabanaho biragoranye ko n'umuyobozi udasabana cyane, ko burya kuyobora bisaba, navuga ngo bisaba igipindi, bisaba kuvuga. Ibyo kandi kuvuga arabishoboye, haba mu ijwi riranguruye. Akakunda kuri Twitter rwose, ngeka ko ari mu ba mbere mu gihugu bakundaga gutwitinga, yaba ari byo agiye gukora, yaba se ari ibyo yakozwe n'umukuru w'igihugu.
Aba bayobozi bahagaritswe nyuma y'igihe gito, hari n'abandi bakuye ku mirimo yabo mu buryo nk'ubu. Uheruka n'uwari Ministre w'Umutekano Jenerali Patrick Nyamvumba nawe wakuweho, bivugwa ko agiye gukorwaho iperereza. Ni ihagarikwa kandi rije rikurikira ubwegure bwakunze kubaho muri uyu mwaka cyane mu myanya yo hejuru. Muri uyu mwaka bumvikanye ubwegure bw'abaminisitiri batatu muri guverinoma mu gihe cy'iminsi irindwi gusura ni Minisitiri w'Ubuzima Dr. Diane Gashumba, wari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana, na Dr. Munyakazi Isaac wahoze muri Minisiteri y'Uburezi. Gatabazi wahagaritswe ku mwanya wo kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru yagiye kuri uyu mwanya mu mwaka w'2017 mu kwezi kwa munani, nyuma y'imyaka 14 ari umudepite. Naho Gasana we yagiye kuyobora intara y'Amajyepfo muri 2018 nyuma y'imyaka 9 yari amaze ari umuyobozi mukuru wa polisi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tuti mwese turi kumwe ganiri wanyu mu ntara, aha niho kirangiriye. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi, ariko cyane cyane dushimiye na MacVille yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. umunsi mwiza mwese.